Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kwisi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio ya VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini na hazwe
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Francine Niyosaba umunonotsi rurangiranwa w'umurundi kazi yafatiwe ibihano n'urunani mpuzamakungu ruhurikiyemo amashirahamwe y'abanonotsi IAF kuva mu 2017 bivuye ku mubiri wiwe ufise umusemburo mwinshi kurutu w'abandi bigeme bahiganwa ku munsi wa Mungu w'indwi heze yaragarutse mu mahiganwa yahiganywe ku metero 10,000. Ivyo bihano yari yafatiwe co kimwe na Semenya Caster wa Afrika y'Epfo vyababuza gusubira guhiganwa kuva ku metero 800 gushika ku 2,600. Abo bigeme babiri nibo ba mbere ku isi biruka ku metero 800. Mu higanwa ryo kwa Mungu, Francine Niyosaba yatahukanye ikibanza ca mbere imetero 10,000 yazirutse akoresheje iminota 33 n'amasogonda 45 yonyene. Twamubatumiriye muri isanga y'ino munsi kugira ngo tugaruke muri rusangi ku vy'umwuga wiwe w'ubunonotsi n'ico ino higanwa ryo ku munsi wa Mungu isiguye kuri we. Francine Niyosaba, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego mwakoze cyane Diane, ndabaramukije, ndabareka baratwumva.
Ego reka tubanze imbere kwinjira neza mu kiganiro nyezina, ubanze utubwire ibyihiganwa ryo ku munsi wa Mungu wahiganywe mu rwahe rwego n'abandi.
Sinovuga yuko nafatiwe ibihano bifatirwa umuntu yakoze amakosa. Jewe nta makosa nakoze. Twafatiwe ibyo bita ibihano by'akarenganyo baduhora uko Imana yaturemye. Ntawara tubifisemo yatewe yaba uwariwe wese nta numwe yiremye. Umva nibaza yuko ababikoze n'ibintu bidafise isiguro, je nta gaciro ndabiha. Hanyuma ibiganwa nakoze mu kw'Imana uheze n'ihiganwa rya mbere inyuma yo gufatirwa ingingo zitubuza kwiruka imyitozo 8 kubera izagiye mu ngiro guhera itariki 8 kwa gatanu 2009 igihe nari mbere gukora kompetisiyo mu gihugu cya Qatar mu kwezi kwa gatanu. Gushika ubu ingingo ntizirahinduka. Ni ingingo nafashe kubera byari bigoye gufata ingingo yo gusubira kwiruka metero ndende mvuye ku metero 800 aja ku metero 2,000. Si ikintu coroshe kuko byaransaba kwiyumvira. Byari bigoye cyane gufata ingingo kugira ngo usubire kubamenya kariyeri yanjye ya siporo. Ariko ndavuga nti jewe ntawombuza siporo nkunda ampoye icyo ndi kandi ataruhanda bifisemo. Imana yampaye itara ridasanzwe. Imana yampaye itara ridasanzwe. Novuga impano zitagwanywa. Hanyuma maze gufata ingingo natangwe ngimenyereza, ubu niko ndababa imyaka 2 ndabitegura. Nagiye muri Kenya, ariteguye umwaka uheze, kitagitaraza ndakora ama competition amwe muri Kenya kugira ngo ndabe yuko umubiri ushobora kubitora neza kuko byansaba yuko manza kugabanura ibiro guhindura imyimenyerezo guhindura ibintu byose byari ibintu bigoye cyane ndavuga nti rero shewe kambandanye nahuye n'ingwara umuntu agira amablesire cyambaye muri siporo mugabo je nayo kangwana no kutangura kuva kuri wisi amaze kuja kuri longue distance byari byoroshe.
Hanyuma ga Francine aho onye mu gihugu c'u Burundi muri yo cross country wahiganywe n'abandi banonotsi bo mu gihugu c'u Burundi nyene
iya mu buntu arimaze kubakora irindi higanwa nari nakoze irindi higanwa rya ku rwego rw'amarejo ukuntu bisanzwe bitunganijwe narikoze hanyuma ndabona yuko nshaka kwipima n'abandi icyo gihe nta bandi bari bahaye na cye ntihiganwa n'abahungu kugira bamfashe nshobore kunka ko fisero mfise ritme nziza hanyuma ku munsi w'Imana kuko ntihiganwa au niveau national naciye mpiganwa n'abandi bigemeye basanzwe bari ngaha mu gihugu kugira nanabikoze kugira ngo ndanabateye n'intege ndanabateye n'intege babone yuko umuntu yakufise ishaka n'umwete ko ashobora gushika kure ugasanga arashoboye kwiteza imbere guteza imbere umuryango kandi agaserukira n'igihugu.
Hanyuma rero ibi biravuze iki ga Francine inyuma yaho ijya duriya runani federation ihurikiyemo amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye ku vyerekeye abanonotsi bavuze bati turafashe ingingo kutosura kwiruka kwera ayo mametero mugabo ukaba warabikoze ku munsi wa Mungu bisiguye yuko ivyo uzobandanya ubikora mu gihugu c'u Burundi gusa ugiye guhiganwa mu makungu wiruke ivyo bagusavye muri iriya shirahamwe cyane.
Ingingo twafatiwe ntibirava mu matasi nabuze abashigikira kugira ngo ashobore kuburana kuko ashobora kuburana nitwa Francine ubu kuko nase ku gihugu ku rwego ruhanitse muri South Africa mugenzanje wewe arashigikiwe n'igihugu afite n'amashirama yamufashije barashoboye kugenda kuburana muri kuba tradispo mu Swisse agiye muri Kurfreme aho se tagiye biragorana aho twatinze ariko sibyo ikubera karenganyo. Ubu rero turarindiye yuko South Africa bashobora kunguruza kandi biracyashoboka nibo nshyigikira nje nshyigikira mugenzi wanje kuko jewe nabuze abashyigikira mu gihugu hanyuma ibyo ukiruka wisamete uko bitarahera ibyo umuntu acapihoza kuko irabaje kutiruka imete warusanze ufite ubumenyi experience utabona ikituma ariko jewe icyo vuga uko nsanzwe meze ndavuga nti nimba uno munsi ushitaha n'ejo nashobora gushikaha icyo gituma nacyo mfata ingingo yo kwimenyereza imetero ndende zozo bavuga yuko atangwane zirimwo badusaba yuko tuza kwiruka imetero 180 gushaka kuri mwisanga iri sita n'utundi tukaja swate kwiruka imetero zinyaruka guhera ku 100 gushaka ku 300 cyane guhera kuri mili sita kuduga gushaka kuri marato rero nacyo mfata ingingo yo kwimenyereza kuri longue distance aho nta kibazo tugenda guhiga mu competition internationale n'ikiza cya COVID cyahera muzombona sinshobora kuva inyuma ntarampebeshejwe ntiharagera ko mfata kariyeri ya siporo ndashaka ya siporo abantu babyumve kandi nibaza yuko nzokwitwara neza. Hanyuma ku bijyanye na federation internationale bazotangaza barabizi yuko akarenganyo batugiriye bizo batangaza cyane babonye ishoboye gusubira guhiganwa neza ku metero bibata ariko bidakunda jewe nije ningide nije nzi umwanya ndabiha kwitegura nemera ubabare kugira ngo shike kure.
Hanyuma uravuze ati muri Afrika y'Epfo Caster Semenya ariko arafashwa n'igihugu ciwe kugira ngo bamuburanire ashobore gusubira kuri ayo mahiganwa mwipfuza kujamwo bababujije ku rwego rw'u Burundi iki kibazo abategetsi barakizi waragishikirije ubushikiranganje bubazwa ibya sport ka Francine
yendo ikibazo cyane abagakigeze nibaza yuko nta gushaka babisizemo ababikeje bari babizi ndabizi cyose mwese no bivugira ku maradiyo cyose cyane cyari kizwi kandi ku rwego rusanzwe rutegeza kubijamo kugira ngo bashobore kushigikira rero babaye gushaka gupfa.
Hanyuma hariho abantu bashobora kwibaza ati iyo misembuko kugira ngo twumve ikibazo uko bagisiguye muri ya federation barabapimye basanga mwebwe imisembuko yanyu ibatuma mwiruka cyane.
habe namba uta muri sport hakora imimenyerezo utimenyereje ntiwogenda kurondera ikibanza cya mbere cyangwa icya gatatu please imenyereza cyane please ushobora kuvuga uti ndashika kure inzira imwe yo gutera imbere muri sport ni umwanya ubiha kugira ushike kure ego
Nuko rero Francine niyo saba reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijugi ya Amerika batandukanye bafise utubazo bakubaza. Uwa mbere twakire ni Innocent Joel Hassan. Innocent ikaze ku ijugi ya Amerika?
Ego.
Uhererehega Innocent?
Zambia Rusaka.
Zambia Rusaka haravugwa maki?
Zambia Rusaka na meza, kapura.
Yuga ku ijambo rero twagutumiriye Francine Niyonsaba turi kumwe ku murongo wa telefone muri Sanga ino munsi.
Barakumva barakumva turashima hadi ufite umunezero mwinshi kuba uri kuradukera harya amateka twabonye barashime rwose tugashima kuvuga duti Imana ishishikare kuja imbere.
Francine ijambo ni gwaho ino sangume ku murongo wa telefone nta kibaza kwishure.
Jewe ubu ndacari ko ndarondera guhesha iteka igihugu kugira ashobore gushika kure hanyuma gutera imbere pasiporo nk'iwacu bigusaba indero ukuntu witwara ukuntu ufise umwete wo gukora cyane kugira ngo ushike kure rero ubu ndanze aho natanguriye kumenyekana naho ngeze ukuntu ababikora bari bake ubu tukaba dufite dabo abavyeyi bagatanga ukaba batanguye kuza barabitahura akabona yuko umuntu akoze siporo yotera imbere akabaho abavyeyi barashobora guhimiriza umwana gukora siporo kandi ntaco byica bimwicira kwiga ahubwo biratuma umuntu akora siporo yigana neza abana ukuntu ndiko ndagira emfase ndiko ndabera akarorero keza wundi rwawe ukabwira ngo ushobore gukunda siporo hanyuma ni nakukuruka utanga impanuro hanyuma ni nakukuruka nzofashiza siporo cyane muri ibyo notangura kuvuga kuko nanjye ubu ndiko ndakora singuma nk'ubuhufi mugabo ibyo nshoboye ndabikora bukebuke kugira ngo mfashe bakeyi wanjye namariko ndategura amahiganwa kugira ngo mfashe abajejwe federation kubona amatara mashasha ndagenda mu mashure nkatanga amakaye kugira ngo abone yuko aho navuye nashitse nshobora gufasha birutse bibera akaruru rundi rwaruka.
Ego Inosawa tomoke
mu kabazo ka Imana ibajye imbere.
Urakoze cyane Innocent, umunsi mwiza ngaho muri Zambia.
Namwe mugire umunsi mwiza dushishikara kubakurikirana.
Urakoze ugumize ku murongo.
Okay.
Turafise na Jean Baptiste ku yindi murongo wa telefone. Jean Baptiste ikaze muri Sanga no ku ijwi rya Amerika.
Ego
uherereye Jean Baptiste?
Nereye mu Rwanda mu karere ka Huye ahahoze ari Butare.
Mu karere ka Huye havugwa maki guma mu rugo irabandanya canke yaroheje?
Guma mu rugo ntayi hari ubwo no gutaha hakiri kare.
No gutaha hakiri kare mukikingira biba bikenewe urabona kwikingira. Ego nuko rero hanyuma Francine Niyonsaba twamubatumiriye mwabaye benshi mu mudusaba ari ku murongo wa telefone akabazo kawe.
Kuri njye bavuga ngo afite imisemburo myinshi n'ahandi nk'umubazungu yumva ariko bimeze ntabwo kaba ari akarenganya kubera ko yenda ari mu bihugu by'abirabura.
Yego Francine
ari ugushaka kumubuza kwikomereza amarushanwa yabaza akumva niba n'ahandi ariko bimeze.
Francine akabazo ka Jean Baptiste mu Rwanda.
Yego nagira nshimire Jean Baptiste mu Rwanda kandi nshimira abafana banjye bo ngaho mu Rwanda. Hanyuma nk'uko abivuze ntitwazize uko dufite icyo bita imisemburo isumbuye abandi muri siporo ni impano. Ndemeza neza yuko twarenganije kubera turi abanyafurika kandi turi imbere bashatse kugira badusubize inyuma kugira ngo ntitubane dutere imbere. Wari umuntu ntako akarorero yoga
afise intoke zifatanye amazi ayangiyemo we wayakata ningoga gusumba abandi uwo kubera atari umunyafrika we naco barimuvuga ko ako nakaruro gashanza ngo tuje gutanga numa ariho inkino dutudukina dusanga hariho nabadusunza ingufu genda aba kutiri ku metre jana kuko barasiga abo o nawe nyene ntaco babakoze ko mugabo ingingo nyamukuru ariko yari yo kutugwanya kugira ngo tubandanye twandika amateka twako turashaka kushikako
ntabwo bishoboka ko uwuzirire yenda kwishyira hamwe kuri abantu basenda nko ku rwego rw'isi
yego cyane ikibazo kiracari mu bucamanza hariho umugenzanje agiye kwitwara mu gihugu cy'Ubuswisse imanza zirashari ko ziraburanwa turarindiriye tumve icyo bazobivugaho
Jean Baptiste arakumaza inyota ku kibazo cawe
ego
tuzo
no terera hari expression y'ingereza ivuga never give up
murakoze cyane how we never give up
urakoze cyane Jean Baptiste gira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda ihuye uwe yara bigarutse karavuga ati mushobora kwibaza ko harimo n'ikibazo c'ivangura rukoba hari nk'ivyemezo mufise abandi badafise urukoba rwanyu bobo bashobora kuba bakora amahiganwa nkayo mwabujijwe
ndabyemeza cyane kuko ingingo yafashwe itumbera cyane ku mezi yose gatiruka
n'ikibazo tuzobandanya dukurikiranira hagufi rero tukaraba uko biza biragenda turindiriye izo manza zo mu Buswisse hanyuma Francine nawe nyene utwemere ko nihagira gishasha kizo vamwo uzobitubwira tukabitangariza abakunzi b'ijuru rya Amerika yego ku yindi murongo wa telefone ndafise Saburukundo Vianney Saburukundo Vianney ikaze ku ijuru rya Amerika
ego na mahoro na mahoro Francine mundi kazi wacu
uhererehega
ego na mahoro cyane no mwakamiri
uhererehega Vianney
ego tusa jewe ubundi mukaranza nyine mu Burundi ama komine Gatara
igatara ndahawe na cane gose hava nibiraya byinshi
ego
nuko rero Francine niyo saba muri kumwe ku murongo wa telefone wari umwifurije nawe nyine umwakamiza nkuko yabigize akabazo kawe canke intererano
ego jo cyane ashagushima cyane umundi kazi wacu kuri ari ningabire idasanzwe ashingabigasanzwe muri iki gihugu cyacu kandi no ku isi nokuri n'umuntu umundi kazi twemera kandi dukunda turamukunda cyane kuko yari tari ibintu by'intino tukaba tumwifurije kwama ateze imbere igihugu kanini ateze n'isi yose yame ari inzeruka dukambye mu bakobwa bose ego
murakoze cyane
ego
murakoze cyane kwe murakoze nange tuzobamaramaza nzokora uko bashoboye kose ubwo munshigikira ibyo muvuga bintera ishaka n'umwete gukora cyane kugira ngo ushobore gushaka kure hashoboka impano naronse sino zoyikoresha uko nshoboye
ego natwe tuzokwama tugushigikira n'ukuri twama tugushigikira iminsi yose twama twakurikiranye inkino zawe za buri munsi tukama tu kurikirana hafi ibyawe byose nuko bitwa amatwari kurikirana gateza iteka yose ndetse n'u Burundi rwakwibaruka
murakoze cyane Vianney kuri ibyo vyumviro byawe n'intege uteye Francine Niyonsaba ugira umunsi mwiza ngaho igatara muri Kayanza
yego murakoze
turafise ku yindi murongo wa telefone Floribert Nkunzimana Floribert ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane
uhererehe Floribert
Jenda y'ubujumbura.
Akabazo kawe kwa Francine Niyonsaba canke intererano.
Jewe Francine Niyonsaba ndamuzi. Rero nashaka ndamubaze novuga ko ari nk'imboneza mu Burundi mu bigeme mu bijanye no kwiruka. Nagomba rero ndamubaze ikintu yo mu kwaruka kugira ntabo bazokure biyumvamwo icyo uwo muhamagaro wo kwiruka kugira bashobore guserukira u Burundi mu yandi makungu yego nibyo nashaka kumubaza
guma ku murongo
akwishyura murakoze cyane Floribert ndakuramukije cyane kandi mugoro wa mwiza nk'uko mubivuze sport isaba ibintu byinshi dabo sport ihera kuri wewe ukabanza ukabyumvamo sport ndaruhisha kwani kintu ushobora kubyuka ubabara umubiri wo ubyuka ushobora kubabara umubiri wose ukavuga uti ndagenda ndakora imyimenyerezo aho bitugenda neza icyo nkora nagenda cyakora sport kugira mbandanye serukira igihugu kandi nongera mbera akantu kizwi ukaba uri nyuma yanjye icyo ndavuga nti sport bakeneye yuko umwana abavyeyi biwe batangura kumushigikira babamubonye umwana akunda sport abavyeyi bamushigikira muteri intege hamwe batamugwanya bati wa mwana we ujamwo ibizokubuza kwiga uzogira ingeso mbi ibyo bitangure kuzanira ava mu babyeyi kuko nagiye byanashikiye jewe ntangura kwizonora ibyimiti abantu barambwira ngo ndumusazi barambuza kugenda gukina umupira n'abakuze barambuza kugenda gukina izindi nkino zakinwa n'abandi bana babona yuko uri umukobwa icyo ukwiye gukora no guteka gukura kuguma muhira ntuje gukina izi nkino ibyo rero ni uko ibyo byumviro bibi byatuma aba bibuza guha inzira yo gutera imbere mu gitatu cy'abigeme tutangura kuhava abantu bagatangura guhinduka hanyuma umwana bakamutera intege amwanya akabikunda icyo nicyo nza mbigisha mbwira n'abandi hama uburyo nshoboye ndakoresha amahiganwa ndafasha ko bari nyuma bakajya guhiganwa n'abandi bakabona yuko babikunda kandi kindyohera ubu ariko barabizamwo bari benshi no kuhigana byabaye kuw'imana abigime bari benshi urwaruka rutandukanye urumva yuko ni ikintu cyiza cyane muno mwanya ni nyinshi no guhayo batiyobiyo
yego murakoze cyane
urakoze Floribert na wewe ngaho i Bujumbura mu Burundi ku murwa mukuru w'ubutunzi ubwira umunsi mwiza
besi murakoze cyane namwe
ego Francine uragarutse ku kantu k'ababyeyi bafasha abana ico carigeze kuba kivugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kubana babigeme aho bakubwira bati nta carrière ico bita carrière ni mu gukina wakunda basket bakakubwira ati bikora ariko ubikore ku munsi wa gatandatu gusa mu minsi y'ishuri ubanze uvyibagire unye ivyo biracahari canke baratanguye kuza barareka abana bakikorera uko babyishakiye bonyene
ubu bintu byinshi biko birahinduka ndanezwa cyane kuko naragize nabeye akaro urundi rwaruka mu gihugu ababyeyi bakabona ibyo ko ndakora bakabona ko ashobora kubaho bashobora gutunga umuryango navuye kure navuye wusa nkashika ku kintu ni ikintu ngihererwa cyane ubu navuga yuko ababyeyi benshi bariko barabyumva n'abadafite barumva ukuntu usanga aho nciye hose bavuga Francine abantu usanga baryohewe ababyeyi rero ubu abana barabarekura nk'ababyeyi baciye mu mashuri usanga bafite ubumenyi ubu nta mubyeyi ntibaza yuko bakibuza umwana kugira siporo igisigaye ni ukumenya yuko siporo isaba uburyo bagatanga bagashyigikira inkino bagashyigikira urwaruka kugira ngo rushobore gushikana impano zabo kure ni ukuvuga leta ikabashyigikira amashyirahamwe ya leta n'ayikora utwabo bagaterera kugira ngo inkino zishobore gushyigikirwa abazikora bumve ko bafashe mu mugongo bashobore kuzikina bavuga bati jewe ndafite motivation ndashobora gushika kure hashoboka
ego hanyuma ku ruhande rw'igihugu naho murashyigikiwe biboneka hariho aho namye soma mu gitondo uno munsi nk'umukinnyi wa tennis ari mu gihugu cy'u Burundi akiri muto cyane gusa umenga imyaka 19 Sada Nahimana batari bake bavuga bati umwana ateza imbere igihugu idarapo ry'u Burundi araridubuza muri tennis ariko gushyigikirwa bakavuga ko atari kirenga hari ukuri kurimo ga Francine
siporo ziratandukanye Sada Nahimana ndamukurikirana na tennis kandi tennis ni umukino uzinze cyane wose ku isi kandi ni umukino usaba uburyo bwinshi ni umukino usaba abakoce bazi icyo bariko barakora rero umukino wa tennis mu Burundi ni umukino abantu badashobora no kumva ubikora ko ashobora gushaka kure amasada akari umwana muto ashakira gushyigikirwa cyane somo ryo bavuga ngo umwana ngo aba ahantu habi ngo agenda kureba umupolo na tukutuku ibyo nibaza yuko nacyo byo mubuza gushaka ibyo mubuza ko atera imbere kuko twese twarabaye ahantu hazi njye narabaye mu nzu y'ibyatsi inzu iva hamwe mu ijyo tutaca nta ugiye kubakira inzu mama kubera siporo yacu urabizi ko na mariko ndabivuga aba nta gaciro bayiha abantu bakumenya ari uko ufite kure bakumenya ari uko uzanye umudari niho bantu utanga kuvuga iyo udasanzwe ufite abantu bari inyuma yawe bari hasi bakuvuga uti oke bamufashe mu buryo biragora cyane ama nakana ukirenge na fada ntacike intege kubera kunizi kurugarariko nibaza yuko kugira ronke ya masponsor imusaba gukora cyane kugira ngo masponsor bagirane na mapartenariya nka business umba icyo gihe uwo mwanya atarawushikako abantu ntibarushije mu bishobisho ahubwo umwana nagumane ishaka abamushigikira leta ibugusi imushigikire imushigikire kuko n'umwana turi muto ashobora gushika kure mugabo ntibije ntucinege ngo ntareke arashigikirwa kuko tuzi twari haci udateye imbere muri siporo hakora rezilita udateye imbere ku rwego mpuzamakungu biragora kuronka amasosiyete nk'aya nayo kigiye gusanga dufitanye amakontra kubona amasosiyete mu Burundi par exemple ushaka gukorana na Barudi mu gihugu cy'u Burundi urumva bari muri business ntibashobora kuvuga uti none tumuha amafaranga kubera iki kuko ntategeko rigenga iby'inkino mu Burundi rihari ifasha ibintu by'inkino icyo gituma avuga nti namanze ndasemera mbwira abantu umusemerere leta ishyireho reward sponsoring reward sponsoring ni ukuvuga leta ishyiramo uburyo amasosiyete atanga amasponsor usange niyo ariko arafasha abo bana bafite amatara mugabo bakenewe gushika kure kubera bafashijwe
yego nuko nibyo yego ntiyocika intege nko kubivuze iyo komeza hama ayo majambo bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi ntanamuce intege n'impanuro nibaza nziza umuhaye
yego ntamubute ko amajambo ntamubuze icakora kuko twahaciye twabonye twese mvuge ngo baduhaye amafaranga cyane amafaranga bampaye eka gusa mugabo umuntu ashaka kwikundira ugasanga umuntu akagufasha akagufasha ikinika nakiriya nta nka yibyara kandi wowe karabikora neza nibaza yuko n'amakompyuta yakora ajya amakompetisi yakora niyo azotuma amushyira kuri levo yindi kugira ngo ashobore guhora mu buryo ashobore kubakira inzu mama wiwe benshi nawe ko siporo ikoze neza uriteza imbere ugateza imbere umuryango hamwe ugafasha n'igihugu ugafasha n'abandi
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Dane ku yundi murongo wa telefone Dane ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
yego akabazo kawe ucanke intererano kwa France Niyo Saba
yego mbanze ne kumuramutsa
yego ndabarangije cyane n'umugore wa France
yego murakoze cyane no kubatera intege ukundi mubandanya mwambika iteka uburundi mwizanye n'amahiganwa yo kwiruka
murakoze cyane
yego dore ikibazo cyanjye ni iki jyewe nashimye kubaza ko mu bijyanye n'ibi by'ubunonotsi kenshi turamaze kubona abantu bamaze kuba abantu barurangiranwa hari igihe tusanga hari ibi bibazo bagenda barahura cyangwa bikabagora kubifatikanya no kubarwagiranwa nashaka mbaga ikibazo kimwe kijyanye n'akazi kanyu mu bijyanye no gushinga urugo kuko ndabirabye nsanga hamwe muba mufise umuryango ukaba ufise abana mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu mwaba mwashimye kubamo iyo haba habera intambamyi ku bijyanye n'ubunonotsi none muri kazi kanyu mwateganya gushinga urugo reka nimwarushinga ntacyo bizobagora ko mu kubandanya muba disponible mu mahiganwa atandukanye ku isi kibazo cyane cyari icyo
ntabwo ari ukwishyura ndakubwira nti ikibazo mbajije aha mu bwacu biratangaje kubera nta bantu babonye babayeho bakora siporo nk'umwuga ababayeho ni bakeyi kubera amagume yaciye abihagarika njyanagiye rero mbwire n'abandi bakora twumva bafite nk'ikibazo cy'ubanye kuko ndazi kuko bahari kwinonora imitsi bituma utashinga urugo n'akazi sinzi ko mukora mwebwe ntutangubare sinzi ko mujye mukora nafite umudamu
akora
none iyo umumaze gushinga urugo yaciyeho akazi kiwe reka habe namba yaribarutse umwana arabaho hanyuma arasubira ku kazi natwe rero mu by'ukwinonora imitsi za siporo nta ntambamye n'imwe ibaho igihe uvuga uti nakeneye kubaka gushinga urugo rwanje
ngureke kubandanya izo kwinonora imitsi cyangwa siporo bindi byose n'akazi kurya kandi kazi gakorwa niko na siporo yacu ikorwa twebwe turazinduka dukora siporo tugukira dukora siporo kandi niyo uvuze uti ndahageze njyewe numva nkeneye gushinga umuryango urawushinga nta ngorane kandi bagaruka muri siporo wahejeje kwibaruka rero njyewe kuri njyewe twarombagije ciwari kinyerekeye njyewe ndacari umupira wa te sindi yumvira kuba hari aho ntarashika niyumvira gushika igihe ntoba ndi uwumu igihe nicyagera nkumva ndabikeneye nzobijamo ubu ntabyo ndajamo
yego murakoze cyane mwega nimwaramuka mubigiyemo byo kubaka ntabwo bizaba bibagabaniriza ingufu ugasanga mu nkumbure kagutora umwanya mubi ku rwego mpuzamakungu nkuko tumenyereye muba ba mbere muri iki gihe mugihe muza mufite nk'umwana mukavuga ati tubananye icy'urugo dufite n'abana bizaba bibagora gusanga mutagwe guta muratonda inyuma mu makompetisha atandukanye
yo habe namba ahubwo rero nkabiruka rero binini ya nkaho muri Kenya za Ethiopia n'abandi bagukiteye imbere abafite abana usanga bafite abana bane batatu ugasanga nibo biruka nibo bafite amarokoro mondial urumva ikintu cyose nishaka n'umwete ubishyiramo rero gushinga urugo ntikibuza yo kubandanya siporo kandi mubyumve n'abandi babyumve ndavuga ko abantu bafite ikibazo ngaha mu gihugu cy'iwacu nk'igice cy'iwawe ni benshi cyane duhure n'abandi bamaze gukora bimba tukababwira oya siporo ntibuza kubaka ishobora kubuza dukora amaperofomansi turayakora kujya agenda aho usanzwe uyakora
murakoze cyane jya akabazo kandi karako nakengurutse kunyisha umurongo
urakoze cyane dani ariko uherereye wavuze ko uherereye hega dani
tuvuga nandi komiseri ku minara ahantu cy'ubwenge ikarusi
urakoze cyane ngaho ikarusi ubwire umunsi mwiza
murakoze damu
yego Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Divine Emirimana Divine ikaze ku Ijwi rya Amerika Divi, awa faso nabigeme yo tubaronse turishima kuko si kenshi tubaronka ama muri mu bikari koko mutaza mu biganiro byacu.
Turafatigwa cyane n'itwiruko.
Nari murindiriye ko tuzana Francine kugira muze muraduhamagara.
Turahorera n'umunsi nawe ukiyabandi bose.
Wabasirwa
cyane.
Uherere hega Divine. Ndumva umenga uri no mu busaswa
ndaryamye numva nameze neza
kwihangana akabazo kawe rero kwa Francine twagutumiriye
ego ari hafi
arekora kumva ku murongo wa telefone
ndumva cyane mwiriwe mu Kayanza mwambaye umugore wa mwita mu Kayanza hose
Merci, namahoro nawe.
Yego, ndashimye kabisa.
Urakoze cyane kunyemerera ko tuvugana.
Yego. Namwakoze cyane kwa kwinje.
Yego, ikibazo cyanje.
Mhm.
Ndakunda gukurikirana amaposti yawe nkana amakomantere usanga nyine abantu bariko baratanga atandukanye bavuga ngo n'umuhungu si umukobwa njye rero nshaka kukubaza none Francine uripfuza kubaka kuba umumama ndakuri nicyo kibazo umva gute ubaye mu buzima bw'ubunda
ubanjara chief yewe ndashaka umutibate nje ndashaka kuba ari hagera ndobicamo ndabishaka
burakundira
abantu ni ndimo umuntu ategura biritana umusiza tegura biritana
oya
yewe ndavuga ni ubu priorite zanje no gukora sport gushika kuri hashoboka amaze bindi
birizana
okay nisa kibazo cyanjye rero murakoze kunyishura murakoze cyane Divine ngaho mu Kayanza
murakoze cyane
ariko wowe nawe imbere ko tukure kuri urubatse cyane ntiwubatse
jendo batse kwe mvuka muri professor Burundi ariko nubatse mu Kayanza.
Ubatse mu Kayanza.
Yego.
Reka rero tukwipfurize kubandanya uroranirwa n'umuryango wawe.
Murakoze cyane, reka bashatse urabona gute. Kandi futsa no kubabona dukorane mu ntoki na corona virus itabitwemerera.
Sasi.
Nanga mu Kayanza de. Kana de mu Kayanza. Eh? Nanga mu Kayanza, ndasina bagenzi mu Kayanza. Yego. Ni wazare ro karibu ni wanje. Ntana, nezo, zakane zozo njohe wako turavuganye. Wari umva universite iyari y'imuhinga shasha cane gose ndahazi cane kandi ndagiriwe cane ko uno mukona wanje unankurikira gose
ndakurikirana amaposi ndakuri ndagukunda cane ariko nari nifuza kukubaza ico kibazo kubera nyine naza mbona mu makobatera abantu benshi bavuga jenzobe mwibaritse umunsi
wahirose
Ndanere yo kugenda gutore neza neza no gutora hehe ngo mpane imero yanjye
akunda gusaba abatazi mu nshanda kuyironderera nje
uzomandikira ubutumwa ucishije kuri urwo rubuga umukurikirana kongera zokwishura divine
ntiyishura amakomantere ntiyishura cyatari bando mwandikira muri mesaje
Francine ngo ntuzabishura abafana bawe Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya na muri sanga no musi twatumiriyemo Francine Niyonsaba turafise na Kudra ku yindi murongo wa telefone Kudra ikaze ku jwi rya Amerika
Murakoze cyane ndabaramukije
uherere he Kudra
Jewe muri Afrika y'Epfo mu ntara yitwa North West gisagara cya Rustenburg
Afrika y'Epfo ikomokamo umukinyi semenya bari mu kibazo kimwe na Francine Niyonsaba wacu
ego basambwa tutari kibazo kimwe urumva ko ari kibazo
ego duga ku ijambo rero twagutumiriye Francine Niyonsaba
ego cyane na mbere nashaka ndamwifurize gutera imbere kuko aserukira igihugu cyacu neza nubwo bishika mu mwuga w'agahura n'ibibazo bitandukanye harimo nuko yafatiwe ibihano ariko twebwe tuba twifuza yuko ngo bimukura ko kuko ntacyo tubona gifatika baba baramuhoye hama ubugira kabiri nashaka ndamubaze yuko byokunda agategwa akaza guserukira u Burundi mu mahiganwa akanabisaba mu mahiganwa mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika kuko kenshi dukunze kumubona aserukira u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu mugabo si kenshi ni rimwe na rimwe usanga atari cyane sinzi rero yuko ikibazo yoba ahura nacyo ntacyo nobanzi rero nicyo nashaka kumubaza yuko hoba hari umugambi yoba afise mu misi iza mu misi y'imbere uko yose ariko u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu
Francine akabazo kawe k'umukunzi wawe ari muri Afurika y'Epfo
ego mwamukije muri umukunzi wanje arakoze ko ntari intege cyane ndabwira nti nanje ndafite ishaka ibyiyumviro byabo morale yabo ndayikeneye kugira ngo ashobore kubandanya ntera imbere hanyuma ikibazo mbajije nibyo dukunda kujya mu mahiganwa menshi ari buraya za Amerika n'ahandi kandi ni kubera abariho ari wacu muri Afurika ntabahari ni ukuvuga yuko abayategura ni bake batuyitaba murajya kwiruka muri Maroc nagenda Kenya nibaza yuko meme naho nahereye gutera imbere naragiye guhiganwa mugihugu cha Uganda nkirondera imyanya mugira kugenda hanze naragiye hanata kuronkera umudare wa mbere wa Afrika inza w'inzahabu na uronke mu gihugu cha Benin naragiye umudare w'ifeza naronke muri Nigeria mu 2018 urumva amahiganwa turayabona gusa ikihari ni uko abanyafurika ubwabo bataragera ku genzo berekana amahiganwa abari umuntu wese aba habari ayabone amateleviziyo ayerekana amapibilisite abantu bakora ibyo nibyo bigihari igihe rero tuzoshobora kugora imbere yaho amahiganwa ategurirwa iwacu tuzoyakorera iwacu kandi tugenda i Buraya kuyakoreraho kubera tuvuga uti hariya ningenda gukora ihiganwa
murakoze cyane murakoze amatwi bifuriza yuko mwororanirwa kabisa tunabifuriza yuko mwotera imbere gusumbya ku rugero muwa muri mugeze kuko twarabibonye turongera turabyumva ko mwirutse ubuheruka metero zishika ku 10:33:45 byaraduhimbaye cyane
yo ndabashimiye cyane murakoze cyane numva ko umufari wa ndagukunda cyane kweri nirutse nyine ibirometero 10 muri iyo minota uvuze kandi ni umwanya wa 5 kuko nari ryari higanwa rya mbere byabaye n'akayuko kumpa intege kugira ngo ashobore kuzobana nitegura neza kandi nzobikora nta kidashoboka
urakoze cyane kuko cyo tunezera hamwe uyu Simenya kuko Simenya ngaha bamufata nk'ikintu mengo sinzi ngene nabikubwira hamwe rero ukomeza kurushirizaho kumuja imbere byo nezera rwose nka twebwe abantu tuba ngaha muri Afrika y'Epfo
Simenya n'umugenzi w'isipo habona babiri bagatsinda umwe
urakoze nga muri Afrika y'Epfo Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda twafite na Elise kuri ndi murongo wa telefone Elise ikaze ku Ijwi Amerika uherere he Elise
hehe imana
muri Kenya
yego
akabazo kawe Elise kwa France niyo saba twagutumiri.
Akabado no mubaga. No mubaga ukuntu yewe yarakiriye ibihano yewe yarafatiye ko kuba byara mubabaze cyangwa bikaba byara mubabaze. Ibanye n'ukuntu yewe yarahagarutse. Kubera ubushobozi yewe afite kandi nawe ariko yitanze. Uko no kuba je no kuba no kuba yuko ari ngabira no imana yewe yaramwiza rero ubyo numva yewe bitari gutuma bashobora kumuhagarika hari amahitamo namubaza rero namubaza uko yewe yarabyakiriye ko bwa byaramubabaje banke bikamubabaje
Francine
ego
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Kwasini jambo ni gwawe
Ego nakoze cyane kandi ambwiye guca Kenya na manjayo no buvuga ndojayo ano yitwa Eldoreta Nkarahazi. Hanyuma uko mbajije birabaje cyane, birabaje kumva umuntu aguhora uko uko wisanze atarohara na rumwe ufisemo washizemo nabumwe n'Imana yamayitazanje ko izo tara nige nto zikoresha nizo mpa dezirita noma niko ndaronko nuko nkora cyane kugira ngo ndonkere dezirita nziza ntazikoresheje urumva ntacyo nashikako uro birabaje hama nanje uko meze ubwenge Imana yampaye ubushobozi Imana yampaye ndavuga nti ibyo utari buhindure umuntu aguhoye icyo uri uramuhoza mugafata inzira nicyo gituma nafashe inzira yo kwimenyereza izindi metero nzindi bavuga ko bidasise nk'ibihano ego nuko icyaha cyane nocishura birababaje kandi birateye n'agahinda ariko
nta ndi
buhindure ko ubu
ego
urakoze Elize nibaza yuko akumaze inyota akabazo kawe
ego murakoze neza cyane nagenda ngira ko barambuganye n'icyamamare kuri Francine Niyonsaba
urakoze ugira
umurakoze
sibitsa ngaho muri Kenya ego
vuba ngo gutanga amazo
n'ibuye
ndamukiye
udoda
ego vuba vuba nzoba ndi muri Kenya umimenyereza naho nyine kandi
ego karibu karibu brand ndamura kode nawe
kivugiye Amerika Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turaronse n'undi mwigeme cyangwa umufasoni Belize ikaze kujuriye Amerika
yego murakoze cyane
uherereye ni madame cyangwa ni numwigeme
ni madame
madame Belize uherereye ga madame
Gitega muri
komune Gishubi namye mbaza uwitwa Divine yatwandikiye ko tumuhamagare abapfasoni turabakeneye iminsi yose muri Isanga Francine tugushimire kuko hari hari igihe kinini je ntavugisha abapfasoni nabigeme muri kino kiganiye ego Belize Francine twamugutumiriye umwanya ni gwawe wo kumuyagisha
yego
Duga kwijamba akabazo kawe chanque interia no Belize turakumva Francine arakumva muri kumwe
Ego Jewe cyambere n'ambere n'angwe kumushimira no ngira ndamuramutsa
Tako cyane nanda baramukije Belize n'umukobwa kandi mwiza
Ego atwese amakabazo kandi jewe nabonye bavuga yuko babahagaritse mu mukino norasinzi ha muntu te mu bihugu byo hanze byo byavanye n'ibiki sinabitahuye
Francine umusigurire muri make ko twari twabigarutse ko cyane ego
ego tapo ivuze ko afite turi nabuze yumba duhora ngo badufisa imtembo myinshi gusumba uko abandi baba bameze ariko si yongingo nyamukuru yo bituma badohora kubera turi imbere turi abanyafurika nayo ubundi ho imana mukwema abantu bose baha amatara gusa kumenya ngo umuntu ayakoresha nibyo bigora rero mbanamenye mbore satara yanjye nka nkitegura hamagera kushika kure ukumva ngo umuntu ngo yango gabanyango ufata imiti kugira ngo wiruke ngo metero igenze twase umuvugo duti ebwe ntidushobora gufata imiti kugira ngo twiruke izimetero kandi ariko twavutse umuntu yavutse uko imana
cyane babahora kubera mwoba abatungu mubasiga cyane kuruta
ego amacakubiri afate kuko acayeho mu bya siporo na byo nyine birimwo kubasira abanyafurika ariko ndavuga nti ubu ndavuga nti ibyo ntibyo ari kenshi intege inzira yantumye nshikaho nari ngeze hakiya gihe ubu inzira ishobora kunshira ahandi ndashobora kuyitora icyo gituma naciye nifata ingingo nawe bitari byoroshye kwimenyereza imetero ndende guhera ku 5,000 kuduga
kandi ubu nkaba naratangiye gukora amahiganwa nkaba mbona kugaragara neza nico kimwe.
Ego turabona ko mu kuwa kangahe mwagiye mu ihiganwa Bujumbura?
Ego me kandi byagenze neza, urumva ndagiyeho cyane kuba uyu mufana wanjye ndabyumvise birangorera cyane rwose, urumva ko ngeho cyane kuba uyu mufana wanjye
ndabikurikira cyane, nabisomye kuri Facebook.
Ego ego ndafite n'abagenzi mu Gitega urumva yuko biteye igomwe cyane.
None Francine mwimuvuka he?
Yo mvuka mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Bweru.
Komine Bweru?
Komine Bweru yego, zone ya Kayongo.
Bweru ndabona. Yego asa ndifuza no ko tumubabona.
Ari bizokunda cyane, bizokunda cyane, bizokunda rwose. Ndagusaba nimero zawe ngo wandikire. Wazanyandikira kandi ku rubuga, uce ku rubuga rwa Facebook, niyo sara Francine, turashaka gusa tuvuga.
Ok, merci.
Nuko rero madame de Nyirinze.
Ubu nibaza ko muri Bujumbura.
Francine.
Sa, ego, ubu ndi Bujumbura, ndi Bujumbura.
Sawa. Urakoze cyane madame Belize ngaho Igitega, ugira umunsi mwiza kandi turizera yuko tuzohora tukuronka mu biganiro byacu bitandukanye.
Oke, niko yego.
Yego, ugira umunsi mwiza.
Yego ate.
Francine na banyagihugu benshi abakunzi bawe bari badusabye ko tubahamagara tubisigure ko mwandi abarenga ijana mwaduhamagaye mwumva ko bitashoboka ko tubakira mu isaha imwe, ariko Francine akajambo ka nyuma kuri abo bari bashatse kukuvugisha ni uyu mwanya wadukundira ukanadukundira ko dusura kugutumira utwemere ko uzogaruka kugira ngo ukomeze wishura abo utashoboye kwishura. Akajambo kawe rero muri rusange ka nyuma ku bari ko barakurikirana kino kiganiro n'abari bipfuje kuvugisha ntibikunde.
Ego me akajamunogira abafanzi banje nababwira nti bakomeze bansengera, bakomeze bafata mu mugongo message zo kunkeza zo kumpa ingufu ndazikeneye, nizo zizotuma nkora neza cyane kugira ngo nshobore kuguma n'abanezereza, ndabazanira amahiganwa ameze neza, ndabazanira amahiganwa ameze neza, hama nonga ndababwira nti ndabakunda cyane nanjye nabo batankunda bintera intege rwose, hanyuma n'imigenzi turagenda neza niko mbananya nitegurira Jeux Olympiques nkaba ubu novuga natanga kese yuko nzokwiruka metero 5000 kuduga rero nzobandanya nshyiramo ishaka uko nabanda bikora kandi nta gipfa ikintu cyose ushyizemo ishaka kirakunda. Jewe unteze umutego ndaguca hejuru cyangwa uca mu munsi, byose birakunda urumva
zose n'inzira bivanye n'impano Imana yampaye ngo ikoresha ushikaho mvuga ati sport ndahagaritse ntamuntu afise kubasha kuko abantu si bomana iyo uri kuratera imbere uhura n'abakwanka amagusitaka yamaho ariko ari kumenya ukuntu ubyifatamo ningene uvuga uti jewe indwara yashikiye iyo mutego washikiye ndawuvamo gute ndawutegura gute ibyo umuntu ni uko ubuzima bumeze byose birigisha biri mu buzima bw'umuntu ngo ngaha ku isi ego ushobora kugira ingorane n'umunsi akagira ingorane ejo undi muntu ariko abantu ntibihebure abantu bamane kize uvuga uti ino munsi ntihasa n'ejo
yego nuko rero urakoze cyane rwose Francine niyo saba wakoze kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika muri Isanga ejo nitwongera kuguhamagara uzo twitabe nk'uko wabikoze uno munsi abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunzi mwarimu duteze amatwi muri irya nino ku isi kino kiganiro muri Isanga cuno munsi mwateguriwe mugashikirizwa na Joe Diane ni nahazoe mushobora kongera kucumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mbandanye muranigwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha tuzongera mu bindi biganiro bindi vy'ijwi rya Amerika bitandukanye vy'ejo aho bukera.
Chanson.